bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radiju ya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti bakunze muri kumwe natwe kuri nugenekerezo rya 2022 ukwezi no kwa 10 muri 2017 muri siya gatanu muri kumwe na Jowe Diane na Hazwe zimezime mu ngingo y'ibyo ngiye kubashikiriza.
Tugiye na mu bantu basigaranye inzu umwana umwe akajya mu muhano umwe wundi akajya mu wundi ko tutorara ngaha mu kirangara cy'inzu turemeranye na tukajya kubasemberera.
Uyu ni umwe mu banyagihugu muri komune ya Bugabira y'intara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi atagiraho akika umusaya inyuma y'imvura ivanze n'imiyaga yaguye muri iyo komune kwa gatatu indwi. Turiko turasozera iyo nkuru co kimwe n'iy'abarundi bahungutse mu ntara ya Makamba basaba gufashwa. Turazigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Nongere ndabahe ikaze ndanabapfuriza umunsi wa Mungu mwiza. Abanyagihugu mu miryango igera ku 200,000 yo ku mitumba ya Nyamabuye na Kigina turi muri komune ya Bugabira y'intara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi ntibagiraho bakika umusaya nyuma y'imvura ivanze imiyaga yasenyaguye amazu yabo kwa gatatu w'inundwi. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Nkaose ku mitumba ya Nyamabuye na Kigina iri muri komine ya Bugabira abasamuriwe amazu n'imvura y'isegenya yaguye kuri uyu wa gatatu bari mu bikorwa byo gusanura. Kuri iyo misozi barashikugura iyo mvura bita ikiza
hagacukara nkunga baranyirwa nyene hatubona amamaraguye cyakamye bisuma tubona amamaraguye agiye aho havuga urubuye nyene urubuye rw'intoze byakamye hirya yeje numva abana barambiye ati nzura bambutsira jeje kubambuka abana ati nimuze mwirukanka nimuze mwirukanka turahamye turi buhungire ubwo abana baciye baraje bageze ngaha ubwo turagize cyo cye muri nyakabone
bwe ikibazo twagize nico gusamburirwa amazo n'umuyaga. Ubu kibazo dufise nicyo kumwotronse utuntu dusakaza urabona nk'ubu amabati yaragiye burundu turimo turapfa gusanura kugira turi nk'udukinga umusaya.
Abadashobora gusanura bavuga ko bugorovye baka indaro cyanke bakarara hanze.
Reka nukubundabunda aho umuntu yakabunda ku giti ni uko ubona ku giti ese umuntu yabahehe urumva hari ubwo bugorobe bakanduka bagasasa imisambi birya banikiye hajya muntu uze bakaza tugahonja hamwe twese ngaha mu rugo. Nutwananga naho indaro rufise nyene nange naba makarya haza tugahonja ngaha mu rugo tukajya guhonja aho tukaryamaho twese mu ijoro iyo mbeho y'iki tugira inzara tugira imbeho byose byaduheraheje.
Tugiye na mu bantu basigaranye inzu umwana umwe akajya mu muhano umwe wundi akajya mu wundi ukabo nka zitagurutse none twagera gute ni ukwihangana none ko tutorara ngaha mu kirangara cy'inzu turemeranye na tukajya kubasemberera.
Abo ku mutumba wa Nyamabuye bavuga ko imvura ibakiza bayiheruka mu kwezi kwa kane. Ni mu gihe mu bindi bice by'intara ya Kirundo imirima y'urutasi ikuze
mu kwezi kwa kane ni imvura yaherutse kugwa bica bihera ubwo izuba rigumajyaka amazu heshi hamwe hamwe barabomoye barahunze bamwe ngo bajya mu cyankuzo twebwe nta naho tuzi cyaratuyobeye ubu twebwe twemeye kunambira ko ngaha turasaba imfashanyo ubiyije twari tuzi uko tuzoca dutera none igiza gusenya.
Iruhande y'ibisakazo abo banyagihugu basaba no gufashishwa ibifungurwa bagiheza guhura n'ivyo byago buramatari w'intara ya Kirundo muri Kiyoro na Mahomba yarabageze ko
ni imvura mbere uko twabisanze benshi bavuga ko itari ni imvura kuko amazi yakoroka yari makeyi hakoroka urubura eruvanze n'umuyaga mwinshi cyane gose umuyaga w'inguvu nyinshi. Twasanze rero amazu ashika 157 yose yarasambutse cyane cyane ku musozi wa Nyamabuye no ku musozi wa Kigina aho Nyamabuye hoho ibiti byose byararandaguritse n'ibitungwa ingurube nyinshi zarapfuye zitwaye nayo mabuye y'urubura zicwa n'uwo muyaga.
Buramatari na Nkwahomba aratabariza ingo ziharugwa ku 200,000.
Cyadusanga rero ku iyo mitumba ibiri ndababwiye hafi ingo 200,000 n'200,000 bose barageramiwe ibiharage bari barateragiye byose byaratwawe ibigori bari barateye amashu ibitunguru bari bateye impande yabuze choha byose byaratwahageze rero nakamaramaza usanga amabati yamwe yavuye ku nzu amwe ari mu bushorishori bw'ibiti ugasanga amabati amwe banyene ntibakiyamenya kuko yaraguruka akarenga nk'imetero nka 50 ugasanga amwe nk'uko nabivuze amanye mu biti ayandi ari mu barabara ikabirateye agahinda gose bituma dusaba nk'abagira neza bo bishobora boza bakagarukira ku iyo mitumba ibiri yo muri komune ya Bugabira.
Muri iyo mvura hari n'abakomerekeye ariko abajeje intwaro ku rwego rw'intara ya Kirundo bavuga ko bavuye baca barataha kuko batari bakomeretse bibabaje mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco ndarurinze. Tukiri ku makuru avugwa mu ntara, imwe mu miryango imaze guhunguka mu ntara ya Makamba mu gihugu cy'u Burundi itaka isaba imfashanyo habayazi na mugenzi wacu Krisi Munezero bamubwiye ko babayeho mu bukene butagira izina. Dukurikira inkuru yaduteguriye.
Komine Nyanzalake ni imwe mu makomine y'intara ya Makamba yakiriye abaherutse guhunguka batari bake cyo kimwe na komine ya Kayogoro. Hejuru y'abafashijwe gutahuka n'ishiramwe HCR hari abandi Barundi bizana ku buryo bwabo, abo nabo ngo ntivyoreshe kubamenya bose nk'uko bivugwa na Emmanuel Sanzerugeze, umukuru wa zone Kabonga ahi Nyanzalake.
Biro dufise na cyane cyane akabaza ngo nase wa mukwezi goheze kwezi kucyenda batanga kongura impunzi abazi bavuma ikambi induta ikambi imutendere bose muturiza rero yuko basika nka 210 bamaze gusika muri zona yacu. Ego rero bizanye baze mu mwaka uheze bavuma ikambi nyarugusu no makambi induta bara bakije batari beke nibo beze mbere gusumba na bahungu nase bararenga abajana 8.
Nyandwi Eric numutama w'imyaka 62 amaze ukwezi ahungutse ava mu ikambi y'induta muri Tanzania. Arashimira leta n'ishiramwe HCR kumfashanyo bamuhaye igihe yatahuka, ariko ngo irikirahera
yagahera baduhaye twaragatumiye ndaronse 70 nivyo bampaye nyankoti gari 30 nuko asigaye nkahemeza kundya bampaye hariya zimwezera cyariho ampaye vya meza 3 navyo nyene biri hofi yo guhera abanyakiye nabo nyene ndinda kubako.
Hakizimana Godefroy amaze ukwezi ahungutse ava mu ikambi y'impunzi y'Irusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta kintu na kimwe twasanze afise ngo nta nifashanyo y'ishirahamwe HCR yaronse. Avuga yuko mu bukene afise adashoboye kuronka n'imfungurwa zikwiye agaburira abana biwe ndwi n'umukenyezi amaze iminsi mike yibarutse.
Urazi nawe utanguye ubuzima bushasha ata kintu cy'ufise. Maze gushika hano mugenzi uko ko mubona afise ikibondo acaragira ibibazo byo kujya mu bitaro gukogwa bituye ku batware baranyakira cyacamba ati murindire igihe abandi baraho bariko bahunguka namwe muzoronka imfashanyo mu bandi kirema kubaho kuri wanje ni ingorane.
Kuri ibyo gufungura ngo ntibigoye gutandukanya umwana yahungutse hamwe n'umunyeshuri w'umusangwa. Kenshi kubera ubuzima budashemeye babayemo bamwe mu banyeshuri baherutse guhunguka baba badakerebutse.
Ikintu kiba hanze ni inzara n'ibikoresho bakoresha ku ishuri kubera ko batareza atamirima bafise tujya tuntu babatekereye ubumaze nk'ukwezi ubu turiko turahera atunze umuryango munini aribyo binatuma ku ishuri umenga ntashobora gukurikira nka neza. Nka twebwe turabarezi ikintu tubona twosaba ni ifashanyo kuri abo bana bahe baraza ubuvuba.
Maurice Bayonga ni umusangwa yakiriye mugenzi we aherutse guhunguka ava mu gihugu cya Tanzania. Avuga yuko abahungutse benshi basanze amatongo yabo akiriho ariko ngo barafise ubukene bw'imbuto n'amasuka.
Urabona bashikiye mu ruzuba ntibagira imbuto nubwo boronka ahantu bajemagura ibigori ntibagira ibiharage ntibagira bazi ubuzima bwo mu Burundi n'ukurima.
Gad ni yukuri buramatari w'intara ya Makamba amenyesha yuko atayobewe ibibazo by'abo Barundi bariko barasubizwa mu zabo akabizeza ko vuba bashobora kuronswa imbuto.
Bageje intwaro ndetse n'amashengero n'amashiramwe amwamwe araza arabafata mu mugongo n'abategetsi bamwe bamwe bo hejuru ndetse natwebwe mu ntara turiko turisuganya muri aka gatasi twinjiyemo turiko turegeranya ibiharagi n'ibigori mu ntumbero kugira ngo twaronse imbuto muri ingo itangura ku munsi wa kabiri tuzoheza tubibaronse.
Abarundi barenga 50 nibo bamenyekanye yuko bari bahunze iyo ntara ya Makamba. Abajeje intwaro bakemeze yuko 1,452 bakiriwe mu kwezi kw'icenda kurangiye. I Makamba, Krisi Munezero, kubw'Ijwi rya Amerika.
Mm.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari makuru avugwa mu Burundi ubunahumenyesha makuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana dushikane mu kigwati c'inyarurambi ni muri commune n'intara ya Cankuzo mu seruko bw'igihugu cy'u Burundi atubwira ivyo kwahukana mu miryango y'abasangwa butaka.
Umutumba wa Nyarurambi uri muri commune n'intara ya Cankuzo wiharijwe n'imiryango y'abatwishika 70 ingo zose zibamwo umusanga yarataye umugabo kaja kuwundi canke ugasanga n'umugabo yinjiriye umugore. Twabaje bamwe mu bagiye bahukana baratubwira bimwe mu bituma bahukana. Maria Bararyimara ageze ku mugabo agira gatatu n'imvyaro zitandatu yagiye kwa bigu bwa mbere afite imyaka 15.
Urumva ingorane zo kwahukana n'umugabo wa mbere twari twatanguranye ntwaye nkiri inkumi twaravyaranye abana batandatu. Hanyuma rero tumaze kuvyara n'abana batandatu acaratora uwundi mugore. Atoye uwundi mugore biafata nabi. Ndavuga ati je hako nubaho nkuko twopfuma duhebana. Uwa kabiri yarantwaye amajije kuntwara acaragira ingorane bamutwaye mu ruyigi nca ndaza kuwo wundi mugabo wa gatatu rero turi kumwe.
None bo murekura akaza uhafutuye uyu gasubira kuri uwe.
Oya twasubira na byo kunda. Mu batwa barameze nabi niyo kwemera ko dusubira na mvuye ahandi.
Eka n'abagabo barongora bakiri bato kandi bakihuta kwahukana. Ndere ya Budigoma nawe nyinageze ku bagore batatu.
Warongoye ufite imyaka ingahe?
Narongoye ufite imyaka 16. Ubu wa mbere twabyaranye ituro zine hama duca dutana dufitaniye abo bana bane. Uwa kabiri naramuzanye ntitwamaranye iminsi myinshi twaramaranye nk'ukwezi acaragenda hama ubu turi kumwe n'uwo twagiraniye ubugeni ino. Ariko nawe nk'ubu eje bundi nawe yari yahindutse mugabo mwiso naramutumye ko yongera aragaruka. Ubu niwe turi kumwe.
Abana mwagiye muravyana nabo bagore bari
abo bana twagiye turabyarana nabo bagore bari kwabanye nababo nyine.
Wirukanye umugore ajana n'abana
kuva kuri uwo mugore dufitiraniye abo bana bane akamara kubagiye kuwundi umugabo nta buryo ze na kuguma ndamurondera ari kuwundi umugabo agenda twaye abana. Hanini igituma twe dukunda gute kwahukana cyane batwikeka cyane iyo turi kumwe hoho turiko turatemberana n'abakobwa b'abanyagihugu utusanga bariko baratwinuba cyangwa badusanze nk'ahantu mu kabare bavuga ati bagomba yuko dusambana bigatuma rero mucamusika muhira muguma mukorogana.
Imisore yo muri ico kigwati ishima kwakira abagore bahukanye gusumba kubana n'inkumi. Macumi Alexandre n'umusore ari muri abo.
Ubisanzwe inkumi ni kintu nyene ibyo bintu nyene bisika akaguma yahukana kubera uko muba mubanye mutaba muhuza. Hama rero je samita matirika kuno zani nkumbi burinzane ubavyayi azi kuvuga ati tuzoharanira umwakoze akoze ikosa zohanura ubundi ubundi nawe akoze ikosa hanura ubundi.
Mbega ni kuki vyoroshe kwahukana mu batwa? Matirida Bunani numwe mu batwa imboneza ari mu baremesha kiyago.
Abana b'abakobwa nta kwihangana bagira. Yaba arabandi babihangana bagakwiza imyaka yo kubaka bakaza kwandikisa.
Igiteye amakenga nuko muri ico kigwati naho haboneka ibyo guhuza ibitsina benshi bavuga ko ibijyanye no gukoresha agakingiriza atacu babizi ko
hano abatwa mwebwe ibintu byo gukoresha udukingirizo murabizi.
Dukingirizo nyine ahanini je case ngaha antavyo mbona akweje ntavyo mbona.
Dukingirizo nkatweje de kuko inyigizo atu bantu miramwe
urumva nivyo ntavyo menye
ntavyashobora kumenya.
Abajejwe intwaro n'amagara y'abantu muri commune ya Cankuzo bavuga ko amahemiriza aba nkuko aba mu bandi barundi ariko bakavuga ko abatwa ari abantu bashaka kwifatira urundi murongo w'imibereho gutyo bigatuma batajana n'ibihe. Mu Cankuzo Fidel d'Antoine Nsabimana Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nuko rero zimwe mu nkuru turiko turabatunganiriza ku munsi wejo harimo inkuru z'ugwaruka go mu Rutana ruvangaho mu Rutana rukaja mu bihugu bitandukanye harimo za Oman na amakenga ni menshi ku bavyeyi b'ugo gwaruka kuko batababazi ikibatwaye n'umuzocikwe niyo nkuru yige cisaha indwi ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda tuzogaruka kandi ku ngwara yakorera iri kwiravugwa mu ntara ya Cibitoke Ijwi rya Amerika turabandanye n'urutonde rw'iganiro tubafitiye muri kano kanya duhakanya mugenzi wacu Oriane Itangishaka ayagene muri rimvyo umurundi kazi Uwimana Justine batazira Dudu aza gutangura atubwira ivyerekeye akaririmbo kiwe Imana yacu ni nziza
Ikome iyo ndakumvise gakiye ku radio numva gushima Imana cyane nshimi Imana kubivya nkoreye nshimi Imana kuko ari Imana kuko Imana uri muri yo nkuri aragyohegwa cyane naho baba ubu babaye uri mu Imana uragyohegwa iyo nikunda kumva naho mba ndi stresse mba nahuye n'utumutungura gato cyane numva ndyohewe cyane kuko binyibutsa ko kuba mu Imana ari byiza cyane
ubu tubwira none Dudu igihuhusi wahuye naco mu buzima mu 2015 gituma ushima Imana ya gukuye muri cyo gihuhusi kaguha ubuzima bwo kwizera muri yo cyane cyane ibihe bitari byiza umudukira ku mayange
ego mecyane yewe nsanzwe ndi mukozi w'Imana nkore Imana ubuze wacu kuririmba ego nshimi Imana cyane ku Imana vyema nyiri tukuva kera yo kwinkunda mu mwaka wa 2015 mu mwaka utanyoroheye cyane kuko hariho ibyimburu nyinshi muri igihugu cyacu cy'u Burundi byari bije bitumije neza cyane ku Barundi ariko kubizera Imana cyari igihe cyiza cyo gusenga Imana no kwegera Imana no kubaza Imana icyo tugomba kuko ni byiza cyane kubaza Imana rwose kuko Imana iravuga kandi irakora rero muri iyo 2015 jewe umujyi wanjye ntibyari bimeze neza byari bimeze neza kuko urumva uwo twari twubakanye yari muri politiki cyane yari muri politiki rwose ku buryo byanakinye mu rugo haba gihuhusi kidasanzwe icyo gihuhusi ari nacyo cyatumye uno munsi dushobora kuba tutari kumwe kugira ngo bigende gutyo umugabo yaratewe cyane yaratewe kuko yari afite umugenzi wiwe yibaza ko ari umukozi w'Imana yibaza ngo umuntu ashobora kumushikana ku bintu ariko ijambo ry'Imana yabonye ngo avume ibigwi bihomeze by'umwana w'umuntu uwo nawe ntiyari wundi yari umunyepolitiki icyo gihe yari ashishe rwose umunyepolitiki yitwa Odifax Ndabitoreye uwo munyepolitiki yitwa Odifax Ndabitoreye yaramushusha cyane muri ibyo bintu bya politiki yari umuntu yamutwara mu modoka akamwinjizamo politiki nyinshi cyane ni ukuri byaranze ngabanije rwose ku buryo numvise umutima wanjye usa n'utabyakiriye neza cyane ubwo jyewe narasenga Imana nkabaza Imana mbega Mana ibintu bike biri ku biraba ni ibiki nkabona nyine nkagira n'inzozi nkabona ibitero nyine mu rugo wanjye mugabo narushinzeho kubyereka Imana byagarukiye aho kuko we imva yaguma amubwira ko ari mu by'Imana aze mushikana kure mu by'Imana amwereka ibya politike amwigisha kugarariza abaganza igihugu ariko ijambo ry'Imana naryo ryaba rifise icyo rimbwira ijambo ry'Imana yavuga ngo mugamburukire abaganza twahamagariwe kuba kugamburuka no kubasengera muri icyo gihe rero urumva ko we yari yatwawe n'ibyo oye ariko ndashima Imana ko je nahagaze n'umukenyezi nkabandanya gusenga Imana urazi ko izo mvururu zarabandanyije bigeraho Imana yonyine yiciriye urubanza Nicho gihele roma de kuli tangandi jenye na wa yuhome uji magugoye chaani. Kwa gifte ni yaba na wane alivo nino mwote fiche mkuru yige mwaya tatu umutonya we urumba kwa kariga na tangos. Nisangandi jenye ni uji magugoye, uji magama rushkwa, uji magyene uji mwenomu kenyezi uza utane yeye kubaho uliwe yene. Dari ni kumewa chani kuriye. Dari ndani ba zambeka yenu ya mani, gacha na mzunguko mana wada kuiira, ndoa tujaribu kugotana wajari jinsi chani. Mimi muri chodhirero, aho na kuri rikubwa kima na muri edidi hoshi, mtaanza muri rikubwa kima na jamii siyeshi. Nala kizuhami yenu mbani zaidi, niha mugenzi nari ingifise kukuba nwa bahajeri wakati minawe ashawara kubari mwizyo aliku imani shimwe yuko yu yuja ya kubugira mbili guvunu go kugibute guteka nini chuwa hiro mutamu kanyumu kuhizibu chachu mama wono sino na mvugano mwizina kuko nemuvye ino wachane yaje nini na imana kuhijewe nukuri imani mwami zagiriru chana.
Ni umwe mu bavyeyi nkuko uvuga yuko warufise abantu baba mama bagufashije muri ivyo bihe bitari byoroshe nkuko bivuze umutambukanyo w'umukuru w'igihugu yabaye umwe muri bo. Turagaruka kuri ico kibazo cyo mukenyeza afasha ubundi, ariko mbere yuko tubandanya wavuze yuko umugabo wawe yari mu bagwanyije ubutegetsi, nawe ugasanga mutima wawe siho uri kuraja, ugasanga hari ibibazo mu rugo rwawe nk'umukenyezi, ariko arakumva ari mu bihe nk'ivyo, yo vyifatamwe gute iyo umugabo afashe inzira imwe nawe umutima umubwira gufata iyindi nzira, yo vyifatamwe gute?
N'umukenyezi iyo bari kuraca muri ibyo bihe n'umubwira ngo nahungire muri Yesu Kristo. Muri Yesu Kristo harimo inkomezi, muri Yesu Kristo harimo gufashwa, muri Yesu harimo guhungira bukwiye. Kuko Yesu arazi kuvugira abatazi kuvuga. Kuko Yesu agufumbatiye mu kiganza ciwe, nasanga ata kintu na kimwe ushobora kuba. Niyo nashoboye kuririmba ijya ndirimbuga ngo hari ivyizigiro ku wamenye Yesu Kristo. Ni kuri inkomezi ziri muri Yesu Kristo zirakwiye kugira ngo zizigame uwo mukenyeza no muri ibyo bibazo. Ntawungire ku bana b'abantu cyangwa ngo yumvire naka cinshuti, kuko harashobora gushikaho izo nshuti ziguheba zigasanga ziraremerewe n'ibibazo wa mugenda kuzitura, ugasanga bararemerewe. Ariko Yesu Kristo niwe yavuze ngo abarushe abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Aravuga ngo nimwikoreze ingata yanjye itababaza. Yari azi ko ingata z'abana b'abantu zishika zikababaza. Rero uwo mumama, uwo mukenyezi ahari iyo bari kwaraca muri ibyo bihe, niwo muterera intege guhungira muri Yesu Kristo honyine, niwo hariho ubuhungiro.
Uvuga ko yohungira mu Mana, uravuga kandi ko ari ikintu gihambaye kuba umwigeme cyangwa umukenyezi afise umuntu w'igitsina gore yubaha Imana amwitaho, kandi ko cyo bari ikintu gikomeye cyane. Udusobanurira kuri wowe, wavuze ko umutambukanyo w'umukuru w'igihugu yabaye umwe mu bakenyezi bagufashije, tubwire muri make uko yagufashije n'abandi bakenyezi wari ufise baguteye intege muri ibyo bihe bitoroshe.
Yego, mu cyane murakoze. Icya mbere cyo novuga cyane ku yamfashije, yaransengeye rwose, yaransengeye, yarampamagaye igihe kimwe mbabaye ndushe ngiri guhuntu arengana ahantu nari nicaye, kuko urazi ko agendanirwa n'abantu benshi cyane biragoye kumushikira. Ariko Imana uwo munsi yari yanshiririra aca aho hantu nari nicaye, twari muri Egurize, ariko araramutsa abandi ngiri guhuntu bwo kuramutswa nawe nanjye nsanga yampaye ukuboko. Nuko kuba mu kuboko cyo namubwira nti ndifuza ko mwonsengera ngo wamukoze cyane, ni kuko numva ndushe cyane. Acarambwira, yaratwenza acarambwira ngo Imana ishimwe cyane. Acarambwira ko azontuma ko akansengera. Ntibyateze burya mu gitondo yarantumye ko umuntu arampamagara ndagenda ku isengero, aransengera, arangaburira ijambo ry'Imana, arankingira intahe nawe ibyo yaciyemwo, arantera intege, arambwira ko bishoboka yuko umukenyezi abandanya abaho mpegre y'ibibazo aba ari kwaracamo. Muri icyo gihe naramaze umwanya ndiko ndiyumvira ivyo ariko arambwira, hanyuma hageze umwanya wo kunsengera niho numva nugiye ubushobozi, numva nugiye inongewe inkomezi. ejo kunzengera naho nyine yarambaye hafi mu buryo buboneka yarambaye hafi ndibuka rimwe umwana wanjye barigeze kumugonga aragira akida icyo gihe n'ukuri nta buryo nari mfise nta buryo nari mfise kuko yari yagize akida ikomeye kandi n'uwari yamugonze nawe ntiyari yiteguye guca mu budo bwo nyine uhagisanganye nyine rimwe muri icyo gihe ibuka ko Imana yakoze igitangaza uko byamushikiriye na konzi ariko nuko nzi ko n'umumama yuzuye umutima w'urukundo cyane akunda abana kandi ashyigikira abantu bari mu bibazo yagira ubuntu bwo kubimenya nawe Imana yamushoboje kugira icyo akoze.
None yagusengeye ntaguciriyemo yagusengeye azi neza yuko umugabo wawe yari ari mu bariko baragerageza kurwanya ubutegetsi
cyane rwose yarabizi rwose yarabizi kuko yarabimenya urabona abantu baravuga kandi ega ntibyari by'imigeje byaje ahabona yarazi ko ariko aragirira neza umutambukanyi umushinga nahe ariko aramugwanya yarazi neza yuko ariko arafasha donc umuntu nyine ari contre harageze naho ngira ngo n'abantu bamwe na bamwe bashobora kubibona batamutahura ariko we n'umukozi w'Imana nta gihe na kimwe yigeze areka kumba hagufi yarambaye hafi akansengera muri ibyo bihe byose uko byagiye birakurikirana ntiyigeze haranageze naho abagenzi bamwe bameba ukabona nyine n'abandi ko bacinye no kumvugisha bagati umugore wa wundi yirirwa araja gucira amabuye mu ibarabara yirirwa araja kurwara toya ukabona nyine ko bantinya kumvugisha bantinya kunyegera ariko we ntagiye na kimwe noba naragiye ubuntu guko yombona hafi cyane ntagirirwa ubuntu guko yoce iruhande yaho noba nicaye ngo areke kundamutsa oya ndibuka indamukanyo yiwe minsi yose yamambaza ngo abana barakomeye abana bamerewe neza nawe umerewe neza mu mwami Yesu ashimubwira nti yegome n'amahoro yego niko cyagenda
yego hari n'indi ndirimbo waririmbye yitwa umva amasengesho tuyumve gato hama uratubwira iyo ndirimbo wari kusengera iki byagenze gute
igome cyane muri ibyo bihe nyine bitari byoroshe ni bihe umuntu nyine usanga aciyemo atari yitegura ugasanga birahahamura iyo utaronse rero umukenyezi ashoboye kugushyigikira muri ibyo bihe ngo bikomeze usanga ari ibihe bigoye cyane usanga bishobora no gushyika yaho wiyumvira ukiyahura ariko iyo ufite Yesu Kristo ukagira n'abo bamama bashaka kugufata mu mugongo ukuri ubuzima burabandana yewe nanjye rero muri ibyo bihe ariko ndacamwo nararushirije kubona Imana ku rwego ntashobora kubabwira nyuma yaho uwo mubyeyi atangiye kunyiyegerereza niho wabona ko igome n'abandi rimwe na rimwe batangiye kuza barakubitiza ku ijisho bakandaba bakankomeza nibagiye abapastori banjye nabo nyine barambaye hafi barankomeza baranshigikira ego hari uwundi mukenyezi nawe nyine yashoboye kumba hafi yakoze ku mutima wanjye uwo mukenyezi nawe yashoboye kumba hafi si uwundi ni mukenyezi yitwa Nahayo Esperance umudamu yarambaye hafi rwose mu gihe naba ahantu hagenyine niwe muntu yashobora gushika muhira akaza kundaba bari kuba ararasa kuko twe twaba mu karitsiye ya Nyakabiga byari bigoye cyane ariko muri icyo gihe yarashobora kuza kandaba akaza bigoye ntatinye karitsiye ajemo ntatinye ko bashobora kumugirira nabi akamba hafi ni mukenyezi yashoboye kunkomeza nawe nyine akambwira ko ati ni ukuri ni ureme ni ukomere Imana iri kumwe nawe Imana izagushoboza.
Kuranje tibakunzi muri komuviza ejo gya America ni Samira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kabe no ngaha duce dusozerera igano twa tuyafitiye muri kano kanya mu kirundi ni kinyarwanda ariko tubasigire kano karirimbo ka Dudu Imana yacu ni nziza. Dudu akaba yari umutumire mu kiganiro muri Isanga na mugenzi wacu Oriane Itangishaka nawe nyene ya Kenoyi. Diane Nahazwe, Fatuma Rimasi Kalala mari kumwe muri kano kanya. Tubifurize rero umunsi wa Mungu mwiza. Aha anje tuzokongereje igihe cy'isaha indwi mu kiganiro iwanyu mu ntara.